mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga twageneye abagore n'abakobwa buri wa gatanu. Radio ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Ku mirongo migufi ya short waves mu Burundi no ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo vewa radio yacu. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com. ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze mwese nshuti mu kiganiro muri isanga. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, ku mirongo migufi ya short waves mu Burundi, ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo vewa radio yacu. Abadashobora kudukurikira kuri FM mu Burundi, tubibutse ko mwadukurikirira ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira kuri metero 19 na metero 22. Ku mugoroba ho mwadukurikira kuri metero 19 no kuri metero 25. Nk'uko rero nabivuze mu kanya mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi kuri wa gatanu, umwanya twahariye abakobwa, abagore, abari, abigeme n'abakenyezi, turaganira ku ruhare rw'umugore mu iterambere, tureba uburyo bashobora gufatanyiriza hamwe bakungurana inama n'ibitekerezo bikazabageza ku iterambere bifuza kandi rirambye. Mu ishyirahamwe abakangurira amahoro, umutumirwa wacu ni Madame Agnes Ntahompagaze, n'umurezi akaba anahagarariye abaramesha amahoro bakorera muri Centre Amahoro mu ntara ya Kirundo mu Burundi. Ni umuremesha amahoro rero ku rwego rw'intara ya Kirundo. Reka ntabatindiye twakire umutumirwa wacu Madame Agnes Ntahompagaze, muri aho murakomeye.
Ego turaho, turakomeye n'amahoro.
No, kwitwa ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze.
Mu gutangira nagira ngo ngusabe utunyuriremo iby'ishyirahamwe ryanyu, intego ryihaye yihariye mu byerekeranye no gufasha abigeme n'abakenyezi mu ntara ya Kirundo.
Ego murakoze cyane. Ishyirahamwe ryitwa abaremesha amahoro mu Kirundo. Iryo shyirahamwe rikaba rimaze imyaka itari mike rikora. Mu gihe babonye ko iterambere ry'umukenyezi rito kugira umukenyezi ashikire mu iterambere rirama, nuko umukenyezi ashigikirwa mu buryo gihaye intumbero yo gufasha umukenyezi mu bikorwa byo gutsimbataza amahoro mu kibano no mu iterambere ryiwe. Muri iryo
Agnes, reba ukuntu
indero y'umukobwa ihera hasi kandi igafashwa n'abo bakenyezi nyene. Murakoze.
Wadusubiramo muri make ibyo wari uvuze by'ishyirahamwe byagiye bicikagurika ku buryo uguma ahantu hamwe tubashe kumvikana. Wadusubiriramo iryo shyirahamwe ryanyu abaremesha amahoro mu Kirundo, watubwiraga icyo rikora muri make, wongera udusubiriremo ko byacikagurikaga. Hello. Uratwumva se?
Ego ndabumva neza ubu ishirahamwe abaremesha amahoro ni ishirahamwe ryatanguye rimaze igihe gitari gito aha mu ntara yacu ya Kirundo. Iri shirahamwe rikaba ryihaye intumbero yo gufasha umukenyezi mu gutsimbataza amahoro n'iterambere rirama. Muri iryo terambere rirama abaremesha amahoro ntibigeze bibagira abana b'abigeme. Bavuze bati burya uhaye inyigisho umwigeme aba yigishije igihugu cyose. Niho bake bavuga bati nibashiremo n'abakobwa nabo nyene baje amahoro no kurondera iterambere tuva mu minsi kenye agufasha mu bihe bigoye.
Ugerageze kureba ukuntu wajya ahantu twumvikana neza kuko birimo gucika, ntabwo nzi ikibazo kirimo muri telefone. Wari utubwiye ko mwiyemeje gutsimbataza amahoro mu iterambere rirama kandi mufasha abakenyezi n'abakobwa. Muri make ubu mugeze kuyihe ntambwe nubwo mutamaze igihe kinini cyane?
Izi nyigisho z'imboneza twabanje guha abakenyezi inyigisho z'imboneza kugira bafashe abandi mu gutatura amatati bidaciye mu nguvu. Barongera bahabwa inyigisho zerekeye gutatura amatati n'izindi amategeko agenga ingo n'imiryango, kubera twasanze yuko benshi mu bakenyezi n'abakenyezi babirimizi kandi benshi ntibaciye ku ntebe y'ishure. Amategeko menshi akaba ari mu ndimi z'abanyamahanga, bikaba bitaborohera mu gikorwa cyabo cya minsi yose cyo gutatura ikibanza.
Hanyuma tuvuge muri make nk'igikorwa cyo kwamamaza gutora yego cyangwa oya mu itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga mu Burundi. Kirakomeje mu Burundi icyo gikorwa, bikaba biteganyijwe ko kizasozwa ku itariki ya 14 ni vuba, hanyuma itora nyirizina rikazaba ku itariki ya 17 y'uko kwezi turimo kwa gatanu.
Amahoro nk'abandi Barundi bose bari mu gihugu barose inyigisho zikwiye kubyerekeye iyo ibwirizwa shingiro tuzotora mu ndubiza, co kimwe n'abandi Barundi bararonse izo nyigisho kandi bariteguriye. Urazi ko umukenyezi yama atera ijya mbere kugira ibikorwa byo gutsimbataza amahoro bikunde. Icyo gituma nabo nyine nk'abandi Barundi bahawe izo nyigisho barasigurirwa ibwirizwa shingiro, hanyuma bariteguye mu ndwiza gukora icyo gikorwa.
Icyo mubona iryo bwirizwa shingiro rivuguruye cyangwa se rihinyanyuye rizarushaho gufasha abakenyezi cyangwa se abigeme ni iki?
Abakenyezi n'abigeme ikibazo bafise cyane igikorwa kibarazishinga nuko amahoro yosasagara hose, niyo ntumbero abakenyezi bihaye babaremesha amahoro. Rero bariteze yuko igikorwa cyabo cyo kuremesha
telefoni yawe irakomeza kwanga, reka twongere tuguhamagare urebe ko waguma ahantu hamwe, hanyuma twongere tuguhamagare. Reka tube twakiriye noneho ku murongo wa telefone Rwasa Dorote, nawe ni mukenyezi ashobora arifuza kugira nawe icyo yavuga cyafasha abari abategarugori abigeme mu iterambere. Dorote, uranyumva?
Ndabumva.
Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Yego, murakoze.
Wowe nko muri ibi bihe ubona ikintu mushobora gufashamo abigeme abakenyezi muri iki gihe cyo kwitegura kamarampaka, ni ibiki mubafashamo kugira ngo bazabashe kwitabira iryo tora, bafite uburenganzira bwo guhitamo yego cyangwa ya, mubafasha gute muri bino bihe?
Yego, ikintu tubafasha ni ukubahimiriza bakaza baritabira ibikorwa abandi bose barimo barakora, kugira bitabe amanama bumve ibivugwa, umwe wese azafate umwanzuro wo kwitorera akari ku mutima kiwe, na cyane cyane agatora rya bwirizwa shingiro, kubera hari n'igice twumvise gishobora gufasha abakenyezi cyane.
Icyo ni nk'ikihe?
Nka birya bice nini buri 30% byaragumyemwo kandi baravuga yuko muri batatu nimiburiburi hazoba harimo umukenyezi narijya twari tumenyereye yuko bahora bagira nka batatu babagabo umukenyezi bakaca bamugira ngo wa kane ariko ubu baravuga ati muri batatu mu rutonde rwa batatu hazobe harimo umukenyezi nico gituma tubahamagarira akamu ko kwitabira tuja gutora iryo bwirizwa shingiro.
Baravuga nyine ko abakenyezi badahagarariwe mu nzego zifata z'ubuyobozi n'izifata ibyemezo. Mwebwe mubona impamvu aba bakenyezi cyangwa se abigeme badahagarariwe ku buryo buhagije kandi itegeko ribemerera nyine ibyo bice, muravuga ko byagumyemo aba ari ikintu mushima, ni kuki ubundi batitabiraga kujya muri iyo myanya?
Abakenyezi gituma batitabira kenshi ntibaronka umwanya ukwiye wo kuza baritabira amanama ngo baze barumva ibivugwa, kandi ikindi nacyo gituma basherukirwa kuri ibyo bice 30 ku ijana nibyo biba biri mu ibwirizwa shingi mugabo nko mu zindi nzego nkajya bita ama poste tekinike usanga abakenyezi bataserukiwe bikwiye kubera badakunda kubashiramo iyo atari ibintu nyene biba biri mu ibwirizwa shingiro.
Hanyuma izo poste tekinike uvuga baba bujuje ibisabwa cyangwa no mu byerekeranye no kwiga bashobora kuba hari inzitizi zishobora kuba zituma batuzuza ibisabwa kugira ngo bajye muri iyo myanya?
Nta nzitizi nimwe ibihari, ni bya bindi byo kudukumira nyene ku buryo nyine usanga nko mu nzego zifata ingingo umukenyezi badakunda kumwibandaho kugira bamushyikiriza amabanga. Amashuri abakenyezi barayafise n'ubumenyi barabufise bukwiye, mbere n'ubushobozi barabufise, mugaka ari ikintu tuba duhabwa n'itegeko ryanditse bibakunda yene kudushyira imbere baca basa nk'abadukumira.
Reka twongere tuvugane nanone na Anyesi na yagarutse ku murongo wa telefone. Anyesi, ntawe mpagaze, wumvise ibyo Rwasa Dorothe avuze, ashyigikiye imyanya igenerwa abakenyezi cyangwa se bigeme igenwa n'itegeko nshinga, akavuga ko ari ikintu cyiza, ariko kandi namubazaga impamvu abari n'abategarugori badakunze kugaragara cyane mu nzego z'ubuyobozi n'izifata ibyemezo. We aravuga ko ari gukumirwa. Mwe mubivugaho iki? Hari inzitizi mubona zituma cyangwa se zatumaga umwigeme cyangwa umukenyezi atajya muri iyo myanya?
Uko Dorothe yaje kubishikiriza, gukumirwa ni kimwe mu nzitizi zifatira umwigeme n'umukenyezi kugira ngo bashikire baje muri izo ntonde, muri izo nzego, mu nzego za leta zifata ingingo. Ikindi hambavu yo gukumirwa, hari ukuntu abakenyezi usanga bamwe bamwe amashure ugasanga amashure bafise ntabemereye kuja mu maposte amwe amwe bivanye n'amashure bafise, ugasanga abandi bakenyezi nabo babigeme bafise ikibazo yuko burya utari mu mashyirahamwe cyangwa uje mu migambwe biragoye kugira ngo ushikigwe uje no ku ntonde. Kimwe gusa ahubwo ikintu kimwe abakenyezi bakeneye ubu nuko boza ku ntonde bakagwiza ibikorwa mu migambwe barimwo, baze ku ntonde bashikirwe imbere. Hanyuma na bityo bice 30 ku ijana ibwirizwa shingiro ritwemerera ry'abakenyezi babishyire mu ngiro, bibaye ngombwa bongereze abakenyezi baserukigwe ku rwego ruboneka cyane ku buryo boza muri za nzego zifata ingingo, gutyo umukenyezi azokoroherwa kubera azoba afise ijwi ryiwe riri imbere ry'undi mukenyezi amuserukira imbere.
Ubwo rero murabona baramutse bagiye nko mu mashyirahamwe abandi bakenyezi babashyigikira, noneho bakabasha no kubagezaho yenda n'ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo babatambukiriza bakabigeza mu buyobozi ku buryo abafata ibyemezo babigenderaho?
Ego cyane, kubera bimaze kuboneka yuko abakenyezi bamaze gushika mu nzego bagiye barakora cyane kandi bakizegwa cyane. Tugerageje kuraba aho iwacu mu Kirundo ku mitumba abakenyezi b'imboneza n'abantu bitugwa cyane n'abakenyezi bagenzi babo bagiye barahura n'ibibazo bitandukanye biraborohera cyane kwitura ku mukenyezi mugenzi wiwe hako yitura ku mugabo gucyo abakenyezi babaye benshi guhera ku rwego rwo hasi gushika hejuru bagaserukirwa bimwe biboneka cyane ibibazo bihanze umukenyezi mu iterambere no mu gutsimbataza amahoro bizagabanuka cyane.
Ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, ikiganiro muri isanga umunsi wa gatanu ijwi rya Amerika ryawo hariye abari n'abategarugori cyangwa se abigeme n'abakenyezi. Nagira ngo twongere tusubire ku murongo wa telefone, hari Nzoyihera Scholastique, nawe ni umwe mu bigeme afite ndetse n'umwanya mu buyobozi bwa sentare y'intango. Scholastique, nagira ngo tukwakire ku ijwi rya Amerika.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe, murakomeye.
Ego, tumeze neza.
Bagenzi bawe bari barimo kuvuga ko kugira ngo umukenyezi umwigeme abashe gutambutsa ijambo rye cyangwa se abashe kugera mu myanya y'ubuyobozi, abashe gushyigikirwa na bagenzi be, nuko bakwibumbira mu mashyirahamwe bakungurana inama. Wowe urabivugaho iki nk'umwe mu bantu bahuguwe mu byerekeranye ndibwira n'amategeko?
Mu bijyanye n'ingene abakenyezi boserukirwa mu nzego, kuko mugenzanze yashoboye kubishyikiriza, hari ikibazo cya benshi usanga bafite ikibazo cy'amashuri make, ugasanga ntibashoboye kujya mu myanya y'inzego zishobora gufata ingingo. Icyo nicyo, ariko ikindi nacyo birashika nk'abantu bashobora kugira izo ntonde kugira ngo abakenyezi nabo bashyikirwe, ugasanga hari ikumira, ugasanga kenshi abagabo barabakumira, ugasanga bashyize ku ntonde z'inyuma cyane. Iyo hageze rero ko bagabana ibiti, ugasanga abo bakenyezi nabo ntibabashije gushikirwa.
Ese mwigisha nkamwe mutanga inama zihe yo mubwira nk'abakiri batoya abigeme bo babarundikazi, mubabwira iki kugira ngo bazabashe nyine kwitegura no gutegura iterambere rirambye ku bubu ngubu n'abazaza mu bihe biri imbere?
Kukijyanye niko dushobora kuba ukarukiri ruto, na cyane cyane turabahimiriza yuko bokwijukira amashuri ahanini, kuko iyo nta kutagira amashuri ntacu bufite. Hanyuma nk'abandi nabo bashoboye kuba bagiye kugira ayo mahirwe ashobora gushika ku ishuri, turabahimiriza cyane cyane yo hamwe n'abandi kugira ngo bamenye mbega mu gihugu biri ko bigenda gute, kuko ugumye hamwe muri rwa rugo iwawe ntacu uzomenya ngo ubu hari ko hakugwiye. Ego, ubu turabona yuko hariho intambwe ishimishije ku bakenyezi bariko barahuguka cyane ku kijyanye no kujya ahabonana cyane cyane n'ahandi hoho nabo nyine wasanga kenshi bariko barikumira.
Murabona muri kino gihe barimo kwitegura itora rya kamarampaka, aho muherereye, ni muyihe ntara muherereyemo, mubona batangiye kubyijukirwa, barabyitabiriye, barabona icyo bazakora ku buryo bugaragara?
Ego, twebwe duherereye mu ntara ya Kirundo ndetse no muri komine ya Kirundo nyene. Ni ukuri ubu uye urwego abakenyezi bariko rurashimikije cyane, kuko muri gande y'ibwirizwa shingiro ira ingene ibwiza shingiro rizogenda, nabo n'ukuri bari ku kizi barabyumva kandi cyane, ntabwo bicaye ubu bari ku kizi kabisa. Urabona yuko hariho intaka irenganye.
Mbere yuko nkurekura, nagira ngo nkubaze nk'umwe mu barebana n'ibintu by'amategeko, nk'icyo ubona cyajya nko mu itegeko kikaba cyafasha umwigeme cyangwa se umukenyezi w'umurundikazi ni igiki?
Ikintu ahanini yacoja mu itegeko nuko na cyane cyane uraze n'igitigiri cy'abakenyezi aha mu Burundi nsanga bahaye ibice bitoyi cyane, ibice 30%, nibishije kuko turi benshi cyane. Icyo bogihagarara ko kugira ngo basi baduze izo pourcentage byo dufasha cyane.
Mbabarire sinzi niba izo pourcentage wa cyangwa se ryotanisha niba hari icyo urivuzeho kuko telefone yacikaga, wowe kubgawe urumva byagera nko kubihe bice ubu ngubo turavuga 30 urumva byaba nk'ibice nk'abingahe byaba bihagije cyangwa se byarushaho gufasha umukenyezi cyangwa umwigeme?
Nk'ikintu mbona cyoroshya kudufasha nk'umukenyezi, ndabona ko bashikanye bagashobora kuduha nka 50 kwijana n'amaburi buri twovuga tuti aha byopfuma.
No kuvuga ko abagabanyije rwose 50-50 ku buryo bungana.
Kuko nitwebwe tubirebeshe ubiraze igitsina gore nico cinshi cyane mu gihugu cy'u Burundi kuko biragaragara rwose.
None kuki udasabye ibirenze 50 ko abakenyezi ku mugani ari bo benshi? Kuki batarenga bikurikije umubare wabo mu gihugu?
Dusanze dufise abagabo bikunda cyane gusumba. Naho baduhaye izo 50% twoshima nk'abakenyezi.
Reka nazo ubwo tuzitege amaso niziboneka bizaba ari amahoro, hanyuma ubwo nizigerwaho n'izindi zizagenda zizamuka gahoro gahoro. Hari akajambo kanyuma se wifuza kuba wabwira abatwumva kugira ngo nkureke ukomeze imirimo yawe?
Icyo nubwira abakenyezi bagenzanze ndaboro nuko nifuza yuko twofatana mu nda, kuko tumaze gufatana mu nda tukagira urunani nk'abakenyezi, dufise icyo twashobora gushika ko giteye igome kuko abakenyezi turashoboye. Turashoboye kuko twirinde kwikumira, kuko tumaze kwikumira mbega ko twikumira babagabo bazareka kudukumira, rero tuje ahagaragara dufatane mu nda nk'abakenyezi tugira icyo bidushikije ko ndateye ako kamu umukenyezi yoba nyumva n'ukuri icyo turagisaba hagati yacu ko twogira urunani.
Nanjye ngusabe nk'abakenyezi muhura rwose ndagushimiye, nkwisabire rero ubwo abakenyezi muhurira mu mashyirahamwe ubabwire koko bajye ahabona, natwe bajye baza hafi tuganire kuri Radio Ijwi rya Amerika umwanya umunsi wa gatanu ikiganiro muri Isanga rwose twarakibahariye. Ndibwira ko baje byarushaho gufasha, turabategereje.
Nukuri murakoze cyane, witeka bahezagire kuko tuzogikora twama twagikoze buri munsi.
Namwe namwe witeka bahezagire rwose, murakoze.
Amen. Ego.
Ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mukaba mudukurikira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ho ubu mudukurikira ku mirongo migufi short waves no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com ndetse no ku rubuga rwacu rwa Facebook, aho tugira Facebook live buri munsi. Ijambo ni VOA Radio Yacu. Ni ikiganiro rero muri Isanga twahariye abakenyezi abari n'abategarugori. Nagira ngo twongere tusubire ku murongo nanone tubuvugane na Madame Agnès. Muranyumva neza?
Yego ndabumva.
Ikiganiro muri Isanga nkuko nabivuze dutangira ni ikiganiro cyahariwe abari n'abakenyezi. Muravuga muti nkuko mwese murimo kubihurizaho, muravuga muti abakenyezi bajya ahabona bashyigikirane, hanyuma babashe no gutambutsa n'ibyiyumviro byabo, batange n'inama. Mwebwe mubona abakenyezi biheza kubera izihe mpamvu?
Abakenyezi kenshi na kenshi ikibazo cyo kwikumira, hariyo imibutsi n'imwe mu mico yacu n'imigenzo y'Ikirundi usanga kuva na kera yakumira umwana w'umwigeme. Ugasanga hari imigani ivuga ati nta nkoko kazi ibika isake zihari, gutyo umwigeme kuva na kera cyangwa umukenyezi ni umuntu wo kuguma ngaho mu rugo akitaho indero y'abana ntaseruke. Ibyo rero byacu bituma iyo mibutsi n'imwe ituma umukenyezi adaseruka cyane ngo aboneke. N'uwigera akina na tabuke buke agaseruka hari igihe bakamwemera bakumvira ijambo ry'umugabo gusumba ijambo ry'umukenyezi. N'abana babigeme hoho mu mico cyane kuva na kera wasanga ufise abana b'abakobwa ugasanga umwana w'umukobwa no kumufasha ngaho udukobwa muhira, umwana w'umuhungu niwe bajanye mu ishuri wenyine. Gutyo byace bituma imyaka iri imbere abigeme bibabaye benshi cyane ku mashuri, n'abinanase buke buke bakaza ku mashuri biga amashuri magufi ugasanga bayaciririye hagati kubera udukobwa two muhira n'abayamaze bavuga bati ngira nze kurondera akazi ndabingire nofasha umujyango ugasanga gute imbere nta bakenyezi benshi cyane dufite bafite amashuri menshi cyane kurugezo rumwe rw'abagabo bigasa bituma dukengerwa cyane ariko hambavu y'ibyo n'ukuri abakenyezi turashoboye turashoboye ibikorwa nta bikorwa byagenewe abagabo gusa n'abakenyezi natwe turashoboye n'ukuri niba tugerageze baduhe ibyo bice 50% tuzobereka abakenyezi ko dushoboye nk'uko dusanzwe tubikora n'ubu
ibyo rwose nanjye ndabishyigikiye umukenyezi arashoboye ahariho hose arashoboye nta kazi umugabo ashobora gukora umugore ntagashobore reka rero tujye ku murongo wa telefone nanone twakire Thierry Thierry uranyumva
ndabumva neza
yee urahagana hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
yee waduhasi igitekerezo cyangwa ikibazo ku murongo turafite madame Agnese ntaho mpagaze ari ku murongo na Dorothe Rwasa abo bombi ndabafite ku murongo wa telefone hari ikibazo bafitiye wababaza hari n'inama nazo waziduha
ya ni nerera no izini ubwa mbere ntangure ndamutse babatumire
hanyuma
jewe akano kantu mukavuze ngaca nibuka nuko mu Burundi ubu turi mu gihe cy'amatora byangiye cyane kubera ko mu bihe nk'ibi n'ibihe tuba dukwiye kubona nawe umukenyezi adakora urubuga cyerekana ko koko ashoboye imbere y'uko banamutora ubwo buravye abakenyezi ntibagaragara cyane buravye hanini ubona abagabo ariko kandi ewe iyo numvise ngo abakenyezi barakumiriwe cyangwa barakumirwa muri mu bintu bya politiki sindabitahura cyane koko niyo huboneka umukenyezi avuga ati jewe nditoje kuba umushingamateka cyangwa kuba ikindi biraboneka yuko ari nk'amajwi make mugabo igatuma ibi bintu menga ni contradiction kubera ko abakenyezi muri kino gihugu ni benshi rero ngira abakenyezi nabo ubwa mbere hagati yabo ntibemerana aba batumira ubwabo ndibaza nabo ko bakibona abakenyezi ubwabo ntibemerana biragoye rero kuvuga yuko umukenyezi bamwe mu kibanza kandi nabone ubwabo batiyumva yuko bashobora gutwara se bashobora kugira ibyo baterereye mu nzego n'ahandi hanyuma jewe nanze nagomba shigikira umukenyezi n'ibyo arashoboye kandi biraboneka biragaragara muri kahise twarabonye abakenyezi bahambaye bakoze ibikomeye aha reka ntange akarere ku uyu muhisi aherutse kwigendera noze umutambukanye w'umuhisi Mandela murabona ko ibintu yakoze ni ibintu by'ukuri byo gushima rero bavuze yuko ari ukubaha ibice 50% nagomba ubwa mbere babone yuko bo nyine ubwabo ni batangura kugira icyo bakoze hanyuma tukabona ko bashoboye hama tukabona nabone ko bitanze kugira bashobore gushyikira iyo ntambwe ariko nanjye ndifuza ko ibice 50% bo bihabwa ibice 50% n'ukuri barabikwiye kubera ko umugabo n'umugore uravye mu byo bakora ubu uye ntatandukaniwe nini rihari ibaza yuko rero amajyambere ko yaje abakenyezi bo nyine ubwabo ni bafatiye iya mbere biyumvire ngo abagabo barabakumiriye ariko niba bafata iya mbere nabo bajya imbere hano babona aho bashobora gushyika urakoze cyane Eveni
yee urakoze cyane Thierry Dorothe bumvise ibyo Thierry avuze nawe ashyigikiye abakenyezi ashyigikiye ko babona imyanya ingana nk'iy'abagabo kandi arabyemera ko bashoboye ariko akavuga ati nabo ubwabo bagomba kubanza gushyigikirana bakumva ko bashoboye kugira ngo nibajya gutora byibura ayo majwi yabo ubugize ubutwari akiyamamaza byibura n'abandi bamushyigikire wowe urabivugaho iki
iyo ngorane nyine navuze iracyahari mu bakenyezi yo kutemerana kuko twebwe iyo tuba twemerana icyo dushaka cyose gishoboka kuko turi benshi n'ibyo bice 50% turabikwiye babiduhaye kandi turashoboye mugabo kubera imico n'imigenzo ikituboshe iboshe b'abakenyezi bacu nyine hariya mu gihugu nituma tutemerana nk'umukenyezi agiye imbere baca babona umengo agiye kurengera umugabo wiwe bagaca babona umengo n'ibindi bintu bishasha arimo arakora yitaba amanama gutyo bigatuma nyine umengo nta bintu byo kwemerana bihari tukaca dukinizanya twebwe nyine n'umukenyezi bamushyize imbere ngo bamuhe amabanga ugasanga abakenyezi nibo bafata iya mbere kumugwanya ariko inyigisho ubu ziratangwa turi ku rubuga tuguma tugenda tukabasiguri tukabereka icyo tumaze na mbere bimwe baranabibona kuko nk'iyo umukenyezi agize ingorane twebwe turahaguruka tukamufasha bakabona nk'icyo tumufashije bakavuga tego ndahatowe n'aba bakenyezi nyene biriko biraza bukebuke nta bubumba rimwe ngo ace yuzuza intango twibaza ko mu minsi iza bizoza tugashyigikirana kandi icyo dushaka kigakoreka.
Ye Dorote urakoze. Anyesi wowe ibyo Thierry avuze nibyo Dorote avuze urabivugaho iki? Hari ikiganiro nigeze kugirana n'umwe mu bashinzwe ibyerekeranye n'umuco mu Rwanda yatubwiraga ko umuco ukura. Imico murimo kuvuga muti umuco w'ikirundi imico n'imigenzo biracyazitira umwigeme n'umukenyezi. Murasanga ari hehe hashobora gushyirwa ingufu kugira ngo uwo muco nyine ukure uhinduke ariko mu buryo bwiza bushobora gufasha umwigeme n'umukenyezi?
Icya mbere je nobona cyokorwa cyihuta nuko amahugurwa yoba menshi ku bakenyezi bari ku mutumba hasi mitumba hariya mu gihugu baje bakenyezi barakeneye inyigisho nizo nyigisho ni cyakindi navuze bakeneye ko bajya mu mashyirahamwe turacyabahimiriza hirya no hino binjire mu mashyirahamwe benshi barabyijutse kubera ubu abakenyezi barabona akamaro k'amashyirahamwe kuva aho haziriye ibi bigega byo kuziganya no kugurana byabafashije benshi byarabuguriye amaso rero twizeye yuko muri ayo manama y'amashyirahamwe tuzogenda tubugurura amaso abakenyezi bamaze gushika imbere mu kujya mu nzego cyangwa abakenyezi bamaze kwijukira iby'amashyirahamwe babone yuko umukenyezi nawe nyine ashoboye ndi umukenyezi agiye mu mashyirahamwe cyane afata ijambo kugira avugire abandi bakenyezi ntabarengeye umugabo cyane arengera abandi bakenyezi gutyo na gutyo inyigisho zibaye nyinshi turizera yuko abakenyezi tuzohindura ingendo dushigikirane na cyane cyane twabibonye mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho abakenyezi twagiye twerekana isanamu yitwa mukenyezi kerebuka tubifashije n'ishyirahamwe Search for Common Ground twagiye mu makomine yose atandukanye agize iyi ntara yacu ya Kirundo twigisha abakenyezi gushigikirana gutora no kwitoza twabonye yuko ubu mu Kirundo iwacu turafise abakenyezi batatu batwara amakomini iyo ni intambwe turizeye yuko hamwe abakenyezi bobandanya nk'uko babikoze muri 2015 bashigikirana usanga abakenyezi bageze ku rwego rwo hejuru cyane tukagira baduserukira barenzamo.
Ye reka twakire na naho Umuremyi kuri telefone uranyumva?
Ndakumva.
Ye amahoro neza.
Amahoro.
Ye urahagana he?
Mu Kirundo.
Ye gira icyo tubwira nawe ku kiganiro turimo cyerekeranye n'abakenyezi mu iterambere rirambye. Wakurikiye kuva dutangira wagira icyo uvuga yaba ari igitekerezo cyangwa inama watanga cyangwa ikibazo ufitiye abatumirwa?
Nagikurikiranye gato gusa nuko mwatumiye uruhande rumwe mutatumiye rw'abandi boba bari inyuma y'igihugu bereke nabo nyene ndabwirizwa shingiro rirabaraba kubera bagiye kurihindura abandi bari hanze bakiri inyuma y'igihugu.
Ariko abo bari hanze banza batazanabasha no gutora kuko batiyandikishije
uko ataburenganzira nyene barohotse bwo kugira kwa ari ibintu nyene zikintu za ingorane bangaye ngira
twagira ngo uyu munsi twagira ngo duhe umwanya abari imbere mu gihugu ubwo n'abandi nabo tuzabageraho ariko twagira ngo duhe umwanya abari imbere mu gihugu batubwire uko barimo kwitegura n'uburyo barimo gufasha abandi bakenyezi cyangwa se abigeme kwitegurira kamarampaka.
Ariko najya kuza kajambo kamwe nuko abo bakenyezi nubwo bagira baza gutora iryo bwirizwa shingiro nuko batasigura intuzenya intuzenya ingorane izohava ritera mu nyuma kubera itumvikanwe ko na bose kubera umenga igihugu nicy'abantu bamwe sinzi nibyo byamagomfashikiriza murakoze.
Ugume hafi ubwo hagize icyo bakwifuza kukubaza aho bakubaze. Dorote hari icyo wavuga ku kibazo cya naho Umuremyi? Dorote
uko ibyo byizwa shingiro hamwe ngo twogemeza ngo hari ingorane ngo byozo hatari tora twabitera twe twari twabye ntangorane izote kuko twabereke umurongo nka twebwe utworohereza kandi ibyo byizwa urisomye neza ntabwo ari iby'abantu bamwe bihurikiyemo amoko yose eka n'imigambi myinshi hariyo iyemera ko izoritora n'abatabyemera n'uburenganzira bwabo n'amahiganwa rero mugatwe nk'abakenyezi turabona yuko iyo babujeti nini buri biri ibice 30 ku ijana bata muri batatu b'abagabo hakaba harimo umukenyezi twe twumva ari akarusho kuri twebwe kandi tukaguma dusaba ati nibazo twongere dushike nko ku bice 50 uri karasaba guma saba siwe yiha mu gihe twaba twagemeje izo ndongozi nazo zacu twokumva kamo turiko turabatera bakongera bakadutunganyiriza natwe bakatududza na gatoya barabona yuko turi ku kivi kandi dushoboye kandi dukora mu gihe twogitabira turabakenyezi benshi babona ko turi ku kivi byo dusaba natwebwe bakazobiduha mugatugiye kumiriyemwo baduhimiriza ati mutore kandi mwitoze none hamwe twokwikumira ntitugende nyayo matora natwe ngo duserura kari ku mutima mwumva ko twaba twisubije inyuma ibyo twoba turiko turasaba hoho twozohava tubironswa murakoze
Irakoze nawe Agnes hari icyo wakongeraho mbere yuko dusubira ku kwakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Agnes uranyumva
Yego ndabumva cyane
hari icyo wakongeraho byo Dorothea yaravuze
Sinoza kure yizo Dorothea yashikirije ariko no vuga ni abakenyezi turi ku TV kuva twiyandikisha kutuzotore ibyo bwirizwa shingiro turarikeneye n'ibyacu turakeneye ko ibyo bice 30 biduga kujya ku bice 50 mu gihe abakenyezi tutitabiriye amatora tukikunda ni hahandi za bindi turiko turasaba bazovuga ati babandi bwa bundi basaba ibyo badashoboye turi kutizi abakenyezi turarindiranye igishika ibizi
urakoze nawe reka twakire noneho Pelagi ndaruzaniye Pelagi uranyumva Pelagi ku muhanga bw'ibyuma wambwiye ko Pelagi ahari uranyumva agomba kuba hari makabaza ahari kuko mukanya bari bambwiye ko ahari nagira ngo nawe ubwo atubwire uko abona ikibazo cy'abakenyezi ariko ubwo mukanya turongera tumushake reka dukomeze tufata akaruhuko gatoya hanyuma dukomeze ikiganiro
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yaba ifise ikibazo mwokwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo mwo twumvira ku mirongo migufi ibihumbi 325 9565 9815 11995 guhera isaha 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo ibihumbi 13,560 naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640 9,470 170 13,630 Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyahariwe abari n'abategarugori buri wa gatanu Nongere rero mbaha ikaze abagitangira kutwumva mbibutsa ko imirongo migufi mutwumviraho mu Burundi kuva saa 11 n'igice kugeza saa 2 mutwumvira kuri metero 25 na metero 31 ndetse no kuri metero 41 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Naho ku mugoroba mwadukurikira kuri metero 19 no kuri metero 25. Mu Rwanda ho ni nk'uko bisanzwe mwatwumva kuri FM 88 n'ibice 3 no kuri FM 104 n'ibice 3. Ikiganiro rero muri isanga uyu munsi turimo kureba uruhare rw'abategarugori cyangwa se abakenyezi kuko turi mu Burundi ubu ngubu. Aho muri hose rero mushobora kuduhamagara mukatugezaho ibitekerezo byanyu. Turaganira ku ruhare rw'umugore mu iterambere, tureba uburyo bashobora gufatanyiriza hamwe mu kungurana inama n'ibitekerezo bikazabageza ku iterambere rirambye bifuza. Tukaba rero turimo kuganira na Madame Agnès Ntahompagaze ku murongo. Nanone turi kumwe na Madame Rwasa Dorothe. Abifuza kugira icyo babaza abatumirwa bacu cyangwa se igitekerezo mwifuza kutugezaho, mwese imirongo irafunguye nubwo irimo gucika, ariko mutwihanganire. Nagira ngo gatoya nsubire kuri ku murongo wa telefone mbaza Dorothe, nk'abagore cyangwa se abakenyezi ku buryo bwihariye, ikibazo nashaka kukibaza Pelagie twari tubonye mu kanya, ariko ubwo turongera tumushake. Abakenyezi bari mu itsinda ryihariye ryabo, tuvuge abatwakazi, bafite ibibazo bashobora kuba bihariye ku giti cyabo ugereranije n'abandi bakenyezi. Mwebwe muvuga ko umukenyezi yiheza, ariko kandi aba hari n'uburyo bashobora kuba biheza cyangwa se banahezwa. Aha mbo mubafasha gute kugira ngo nabo bajye hagaragara, bajye habona, babashe kungurana inama na bagenzi babo?
Ujya abakenyezi twese turumwe, tudacanguye amoko canke n'ibindi vyose. Iyo tuvuze umukenyezi n'abatwakazi turabegera, kuko nabo tuba turi kumwe. Ingorane umukenyezi agira n'uwundi wese arazigira, turaheza nabo tukabegera bakaza baraza aho turi nyene, tugakorana kugira nabo bashikire ujya mugwi wabo w'abatwakazi baje baraja kubahimiriza. Murazi ko ari umugwi uri hasi rwose, udakunda no guseruka ngo uje aho abandi bari bitabira amanama atari nk'uwagize nk'amahirwe, bakamwongeramwo birya bagira ngo ni kobutasiyo, niyo yitoje kenshi nta majwi ashobora kuronka. Nico gituma tuguma tubegera nabo baje berekana ubuhinga bwabo, kuko nabo barashoboye kandi baratunganiriza abandi bakenyezi. Tuguma dukorana mu runani rero twebwe tudacanguye, kuko abakenyezi twese dufise ingorane zimwe. Umukenyezi ni umwe, turaze ingorane dufise ngaha mu Kirundi wacu.
Reka noneho twakire na Madame Marie Kamatamura. Nyumva?
Yego, mbakumva.
Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Nk'umukuru w'umutumba muri komine Gitoyi, wowe ni iki wageza ku batwumva ku byerekeranye no gufasha umukenyezi? Ni iki cyafasha umukenyezi mu iterambere kugira ngo iryo terambere azarigereho kandi rizabe rirambye?
Murakoze cyane. Ni kuntu jambo yewe nk'umuremesha mahoro wo muri komine Gitoyi. Halo?
Ye, komeza, turakumva.
Je nk'umuremesha amahoro wo muri komine Gitobe, noba natowe muri komine Gitobe nk'abandi wa kabiri ku mukuru w'umutumba. Halo?
Turakumva, komeza. Turakumva.
Ni kuvuga yuko twebwe nk'umukenyezi dufashe umukenyezi kugira ngo ashyike mu bikorwa by'iterambere, turabegera tukabigisha, tukabafasha kugira ngo bapange ibikorwa kugira ngo bajye mu mashyirahamwe. Nk'ubu twebwe mu ishyirahamwe, ni kuvuga yuko turazizanya tukongera tukaguranana kugira ngo umukenyezi nawe yiteze imbere mu bibanza byo kugira ngo umukenyezi ajye mu ntwaro. Turabafasha tukabereka neza yuko umukenyezi nawe nyene afise ikibanza gihambaye. Mu kubafasha rero abakenyezi turabahimiriza kugira ngo bagiye mu bikorwa by'iterambere bagiye mu mashyira hamwe bakajya hamwe bakavugana bisaba yuko bungurana ubumenyi.
None se nkawe nk'umukuru w'umutumba, wowe byarakugoye kugira ngo ugere kuri uwo mwanya, cyangwa se niki wakoze, ni ubuhe buryo wakoresheje kugira ngo ubashe gushyigikirwa na bagenzi bawe? Ko twari turimo twumva hari abavuga ko abagore hagati yabo ngo badashyigikirana, wowe wabigenje ute?
Kugira ngo abakenyezi banshyigikire, naragiye mu mugambwe hageze kwiyamamaza ndiyamamaza. Kandi twebwe abagore urazi yuko dukenye naho biri uko naho turi mu mashyirahamwe, twebwe kwiyamamaza biratworohera kuko nta kintu na kimwe bigera badusaba.
Ushatse kuvuga iki?
Mu majambo make hajya bavuga ngo abantu mu kwiyamamaza ngo mu kugira ngo babatore ngo bakoreshe uburyo, twebwe nta buryo dukoresha.
Mubigenza gute?
Twebwe turajya mu manama ya minsi yose tukavugana n'abagore, tugaca mu mashyirahamwe tukavugana tukabigisha tukabereka yuko umukenyezi ari kirumara mu gihe warose mwatoye umuntu w'umukenyezi, yuko namwebwe mujyogira ikimazi kuko umukenyezi yahuye n'ingorane kanaka yituye umukenyezi kanaka iramworohera.
Ubwo rero munyura ku bandi bakenyezi mukabasobanurira akamaro muzabagirira, ariko kandi mubatuma no ku bagabo babo cyangwa kuri basaza babo kugira ngo babashakire amajwi?
Twebwe ntidutorwa n'abakenyezi bonyine, n'abagabo bose baba barimwo. Abagabo by'ukuri baratwiyumvamwo kuko umukenyezi urazi yuko ari kirumara mu muryango. Ni ukuvuga yuko abagabo, abasore, abigeme bose baradushora bakaduhenda amajwi.
Ubu se amatwara cyangwa se ingamba ubona ikintu iri tegeko rihinyanyuye muzatora rya kamarampaka, icyo wumva rizazanira cyane abo uyobora ni nk'iki?
Umukenyezi ubwa mbere hoho azogira ikibanza gihambaye, urwaruka ruzogira ikibanza gihambaye, kandi muri iri bwirizwa shingiro nibyo baryitorewe na bene gihugu, kandi abene gihugu by'ukuri twarashyikiriye, si hahandi bahora bajya kurihinyanyurira hariya mu mahanga. Ibwirizwa shingiro twebwe abene gihugu baradushyikiriye, baratubaza ibyo twifuza turabibabwira. Ye ntange ku izina rya Kamatamo Mariya na nije nuguruye ibiganiro byo mu ntara ya Kirundo, nije nabaye uwa mbere gufata ijambo. Ni kuri abene gihugu baradushyikiriye, turavuga yuko ibwirizwa shingiro byatorewe hiyo muri Tanzania mu mahanga umengo ntirikorohereza umukenyezi ntiyisanzura, ari uko byohinduka.
Urumva ubungubu ryahinyanyuwe ari byo bizabafasha?
Ego iri bwirizwa shingiro rigiye gutorwa ni kuvuga yuko rizodufasha cyane rwose, kandi rizodufasha kinini kuko umukenyezi azisanzura, umugabo azisanzura, urwaruka rizokwisanzura. Ni ukuvuga yuko tuzoba dufise amategeko yubahirijwe ngaha mu kibano iwacu.
Uravuga nubwo ni ukuvuga ko mwebwe muri ku ruhande rushyigikiye kuko ubona hari ibintu rizabagezaho. Nagira ngo ntumire n'abandi bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo ngibyo, kuko hari gutora yego cyangwa se oya. Ubwo abafite ibitekerezo bindi bashaka gutora oya, nabo baduhamagara bakatubwira impamvu baba bumva batarishyigikiye. icyo byaba bibangamiyeho cyane cyane abategarugori cyangwa se abigeme n'abakenyezi, nabo turabategereje ku murongo wa telefone. Turacyafite iminota si myinshi nk'icumi hafi, ariko bashobora kutugezaho ibitekerezo byabo. Radio ni ya buri wese. Hari uwavuga ati mwatumira uruhande rumwe, bari mu gihugu gusa ntimwatumira abari hanze, ariko n'abari hanze bafite uburenganzira bwo kudutelefona bakaduhamagara. Telefoni yacu ya WhatsApp nshobora kongera nkayibaha, ni ukubanza akamenyetso ko guteranya 1 202 441 9931. Buri wese rero yaduhamagaye duhita turamuhamagara. Hari igihe telefoni idacamo, hari n'igihe nawe aba ari akomeza duhamagara, ariko mujye muhamagara rimwe telefoni tuba twayibonye. Nitudahita tubahamagara nuko haba hari imirongo yindi yafashwe. Ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Nagira ngo ngaruke kuri Madame Agnese, nagira ngo utubwire muri makeya ukurikije ibyo tumaze kuvuga, ibyo bagenzi bawe bamaze kuvuga, bavuga kuri itegeko nshinga rihinyanyuye, rizavuga ko rizafasha abakenyezi n'abigeme. Icyo watanga nk'ubutumwa none aha ngaha ubwira abakenyezi, wabaha nk'ubuhe butumwa?
Abakenyezi icya mbere mubabwira ni uko bazokwitabira ayo matora, hanyuma nibagira mutsinzi mukazi kitora umukenyezi n'umuntu wari wewe icyo mutima ni catora kimwe gusa ndi twumviriza babwira yuko dushoboye kandi duhaguruke iterambere ry'umukenyezi dushikire ibyo bice 50 ko tubikwiye kandi
telefoni yawe yongeye gucika mu kanya yari imeze neza, ariko ndumva yongeye kumera nk'uko yabaye dutangira. Dorote, turi kumwe? Uranyumva?
Yego, ndabumva.
Iri tegeko nshinga ryavuguruwe, turimo kuvuga ko hari abazatora yego, hari abazatora oya, kandi bose bifitiye uburenganzira kubera ko bashingira ku cyo bumva rizabamarira. Wowe ni iki washishikariza cyangwa se wakangurira abakenyezi n'abigeme muri uyu mwanya?
Rero ikintu bakangurira nk'umukenyezi arongoye abandi, ubu turi mu gihe cyo gutora amakarata azodufasha kwitabira ayo matora, nobahamagarira ko bobanza bagatora ayo makarata bose. Ikindi nacyo nobahamagari ni ugushidukana niyonka ku igenekerezo ya 17 uku kwezi nyene, bagatora iryo bwirizwa shingi kuko n'ibwirizwa ritsinda kazabya bice 30% twahawe rikazongera rikadufasha gusaba bya bice 50% twifuza rikongera rikakadushyigikira muri ya mashyirahamwe yacu dusaba kujyamo no kuronka aho tuvugira. Njye ndahamagariye umukenyezi wese ahari nk'uko twumva ridufitiye akamaro, ubyumva hanze azoshidukane niyonka agende agemeze hubwo 100% tugume dusaba ibyo dukeneye twongere tubironshe.
Umuntu yakwibutsa ko gutora muri demokarasi umuntu afite uburenganzira bwo gutora nyine yego cyangwa se oya. Ubwo reka noneho twakire Madame Nsabimana Sabine, turi kumwe?
Yego, turi kumwe.
Mwabashije gukurikira ikiganiro kuva dutangira?
Yego, ndagisamye ariko haravuga uwo mudame.
Uyu nguyu umaze kuvuga?
Ariko aravuga ibijyanye n'ibyo byo gutsindira.
Turavuga ku ruhare rw'umugore cyangwa se umukenyezi mu iterambere, tureba uburyo bashobora gufatanyiriza hamwe mu kungurana inama n'ibitekerezo bakazabasha kugera ku iterambere rirambye.
Ndumva neza agent.
Telefoni yawe uburanyumva noneho? Nari ndimo mvuga ko turimo kuganira ku ruhare rw'umugore mu iterambere. Tureba uburyo bashobora gufatanyiriza hamwe noneho bakungurana inama n'ibitekerezo bikazabageza ku iterambere rirambye baharanira cyangwa se bifuje. Nagira ngo nawe ugire icyo wavuga ku byerekeranye n'ubwo bufatanye hagati y'abagore, ubona buhageje, ubona hakenewe iki kugira ngo babashe gushyigikirana, noneho ibyo bifuza bazabashe kubigeraho.
Abakenyezi mu bisanzwe ntidushyigikiranye neza, gusa turahurira mu bintu by'amashyirahamwe tukishyira hamwe, ariko iyo hageze nk'ibintu by'amatora abakenyezi ntidushyigikirana, abakenyezi barasuzugurana. Hagize nk'umukenyezi ashaka kwitoza ntibamutora uko bishemeye, kandi naho aba ari umukenyezi ashoboye, twe tubona ko ashoboye, ntibamutora kubera kumugaya, kubera atabafise n'ibyo atanga, kuko ibyo turamaze kubibona kenshi rwose ko ari ibyo ubu biriko birasubiza inyuma umukenyezi.
Gutanga uravuga iki? Uravuga ko hari ikintu apfumbatisha bagomba kumutora se? Ngo se waha abantu bose
bakashoboka? Yego, ibyo birahari rwose nyene. Abakenyezi urazi ko turabantu tukunda kwigumya, ikintu cyacu kidakunda kutuvako. Urumva rero wigumije ntubahe, mu bisanzwe ntibagutora kuko byinshi ndabikurikirana. Aho mperereye ndabibona ko umukenyezi atikuye ngo atange ntibamutora koko.
Ariko
barinze batora nawe. Ni wa wundi nyene baba babona nyine atakundi byogenda nyine bategereza kumutora prema, naho ubundi nyine ikintu cyo gupfumbatishwa kirahari, haba mu bagabo haba mu bakenyezi.
Mese Sabine, ubwo gupfumbatisha biravuga ko ari gutanga, ni ugutanga ruswa muri make. Kuki umuntu yagomba kugura amajwi?
Gutanga inzoga, ibintu bya gutyo.
Kuki umuntu yagura amajwi rero atagendera ku bushobozi n'ingamba afite azageza ku bantu?
Yego, mu bisanzwe uravye n'abarongozi bahari ubu si benshi kabisa, uvuga ko batowe kubera nyene babishoboye, bashoboye kuba indongozi z'abandi, hari abatowe nyene kubera ibyo bintu by'amacupa.
Icupa ubwo se umuntu amaze kurinywa bikarangira hanyuma ntanagutore kandi nanone waritanze cyangwa se akagutora nta n'ingamba ufite zihamye, hari ikintu bihindura?
Nta kintu bihindura, nta cyo bifasha. Ngabo je sinzi ko ari ukutamenya cyangwa ari ukutamenyera ibintu by'amatora nyine ukuntu byategereza kugenda, mu nyuma nyine baridoga kuko ntibabatwara neza abo baba batoye mwugo.
Nta somo se bakuramo muri icyo gihe iyo babonye ko batoye umuntu kubera ko hari icyo yabupfumbatishije hanyuma yarangiza ntagire icyo abakorera kibateza imbere mu byo bifuzaga?
Je sinzi ko ari nda yabiciye, mugabo je mbona barahindura gatoya mugabo vrema, sinovuga ngo bihaba neza nyine rwose ku buryo tubyishimira, tuvuga ati turiko turarongorwa nyene n'abantu batowe nyene mu muco.
None se ikintu kidasobanutse twese tugerageza kugira ngo twumve, uwo mukenyezi koma muri hamwe mu mashyirahamwe mukaba mwe mugomba gushyigikirana bakaba barababonye bazi ko ubwo bushobozi mubufite, kuki nyuma aba bakenyezi batagenda ngo bashyigikire abandi? Niki kibura?
Ikibura urumva hariho ibintu twigishwa mu migambwe, hakaba n'ibyo nyene by'abantu usanga bashyira imbere inda, byose rero n'ibintu bikoraniye ku mukenyezi, sinzi ko ari ubwenge buke, sinzi ko ari ukutamenya, ugasanga byose byamumenya umutwe agacafi byatoye rero.
Yego,
niko nabivuga.
Ntabwo ari ubwenge buke ibyo aribyo byose, ubwenge ubwenge umugore afite n'umugabo arabufite. Reka ngushimire rero, nshimira n'abandi badamu twari kumwe, ariko mpa ijambo rya nyuma Madame Agnesi, ijambo gatoya amasogonda make cyane, icyo wabwira abatwumva muri uyu mwanya mbere yuko dusoza. Telefoni ye ndumva imeze nabi, reka noneho
bafashe kwiyungunganya bagwanye ubukene, ubwo bukene nibabugwanye iterambere rizobanza mu rugo iwabo, hanyuma rishishikare rifamirane mu gihugu cyose. Aha ku kigo cyacu cy'amahoro operative bakenyezi mutwumva hirya no hino mu Kirundo, kaze dufashanye duteze imbere, tuje mu mashyirahamwe tugire inguvu, bakenyezi turashoboye, murashoboye, hamwe tugiye mu runani tukemerana. Murakoze cyane.
Murakoze namwe, amashyirahamwe atera ingufu. ubwo uretse no mu Kirundo n'ahandi abakenyezi n'abandi mwese mushobora kwishyira hamwe kugira ngo mubashe guharanira iterambere rirambye. Ndabashimiye cyane rero mwese namwe Madame Dorothy twari kumwe ku murongo wa telefone simbashije kuguha ijambo, ariko mwese ndabashimiye nkaba nshimira namwe abaduhamagaye n'abatugejejeho inama n'ibitekerezo, abadufashije ku buhanga bw'ibyuma engineer Ifin Utku warufatanije na Inosa Kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenia Mukankusi. Mbifurije mwese ibihe byiza kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Imwana nyamwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika.